Mwida no chihariye ni ruja Amerika agatongo wa saye meza kuruga kwa politike murundi rwuga ye amenyesha kwa batware nkabose kuba amazone ugaca mu makomine intara no bushikanganje butandukanye hati bagiwe ibindi bisata bya leta baturuka mu gambwe umwe gusa ari wose ande DFDD uri ku butegetsi abazwa no kubona ingingo zose zifatwa atahunda gishwe inama atari sende DFDD gusa rwata yemeza ko hatari hake mu gihugu mu gambwe wiwe uburabuzwa n'abajeje intwaro babuza gukora ibikorwa wemerewe n'amategeko ikimutangaza kurusha no kuntu atanga ingo n'imwe yisungwa kandi atansiguro zitangwa yose nere iburirwe bikorwa umukuru mugambwe senere yemeza ko kuva mu kwa gatandatu 2020 abanywanyi biwe barenga 200 bahagaritswe yatamvo abarenga 200 baburirwe irengero hatavuzwe aborezwe igufa agatorwa
kuva amatora ya 2020 arangiye agakomye kose birukanka gufata abasene birukanka gufata abahoze mu gisirikare cya leta hari abarenga 200 bamaze gufatwa kuva muri icyo gihe atamitahe hari abarenga 200 bibamaze guhasiga ubuzima nababuzwe irengero mugabe kibabaje no kumenga hari abantu barengeye amategeko ugasanga abantu barafashwe baragiye bajanye muri documentation barahondaguye abantu no kumugara bakavayo bamugaye rimwe na rimwe kuvyagirije bitagira ifatiro urasha kwagiriza nk'umuntu afite imyaka 60 watonze ibigwanisho ntavyo bamufatanye bakora n'abarobera barobera ushaka kuvuga ngo bari hehe ni bande ni ngendo yo kugira ngo umugambwe sende DFDD ubeho wonyene
ubura kuri bitigira bishobora kuba ari bike uko kubwiwe hari raporo zitari nkataronka mugaba avuga ko imirwi ya mutoteza yagize kuva kera
arabikora ni babandi nyine nabajejwe iperereza hijya no hino ndwaruka ku mugambwe uri ku butegetsi ni igipolisi mugabo ugasanga kenshi abantu baje kwagirizwa ibintu mu mugambwe sene twe tutarimo umugambwe sene twebwe nta by'intambara turimo mugabo abantu bose ukumva babagiriza ngo ibiroberi ngo imigwi ngo yabagwanyi ngo ibiki n'ibiki hari nk'aba fashwe bafatwa kubera ko baregeranya intererano y'umugambwe ko twaravuze ko dushaka kubaka ingoro y'umugambwe ni ikintu gisanzwe mugabo abantu ngo bari kubatoza amafaranga ngo yabagwanye
mu bushikanganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano bugejwe imigambwe bavuga ko aya makuru batarayumva ijwi rya Amerika ryanashatse kumenya ikindi imigambwe bivuga ko byegera ihuriro ry'imigambwe mu Burundi Sarisende w'u Burundi yirongoye yatubwiye kwibishikirizwa n'umukuru w'umugambwe senera guhuguza
mera nk'utangaye gatoya ihuriro ry'imigambwe ndongoye twebwe ibibazo nk'ibyo ntibinavugwa ubu turi ku kivi abo bantu abatotezwa bafatwa ni bande ko bataza kubivugira mu ihuriro ry'imigambwe nibaza ko boza tugafasha tukabwira iyo leta bavuga bati bafatwa na leta canke bicwa na leta iyo leta tukayibwira urumva rero twebwe ngaho biratutangaza rwose yatiye akagere urunani nibaza ko bona yuko umugambwe wiwe udaseruka mu ihuriro ry'imigambwe ati rero ngume ndondera uko novuga ngume nerekana komba
ariko amashyira hamwe nka IDH be akora amatohoza ku Burundi yase cyahuriza ko na rwasa kahanate zake yanu mushakashatsi mukuru muri IDH
les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions
imigwi yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi aha nkarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine mugamba mu ntara ya Bururi ariko hari n'abanywanyi imigambwe nka tonere akenshi bahagarikwa amategeko akurikijwe ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa kubagwanya
mu mpera z'ukwezi kw'icyenda mu nama y'akuru y'ibihugu n'amaleta i New York perezida Evariste Ndayishimiye yabeshuje byinshi mu by'inzego ziwe zagirizwa yemeza ko n'imigambwe yose ihabwa ijambo mu ngingo zifatwa rwasa bavuga ko abyumva nk'umugani
hari naho rero bice binyurana nimba bavuga yuko ibyo bakora baba babyumvikanye n'imigambwe genda gute ngo usubire wagirize umugambwe ucanye uriya kuwo uri mu nzira yo guhungabanya umutekano witwaje ibigwanisho mbega abantu bo babagishwa inama n'ingingo hanyuma bakiyumvira kugwana erega kugwana si umunezero kugwana ni nko kwiyahura barakwiye kwikibuga nimba biyumvira ko abantu bashobora kuja mu ntambara nibakosore ibyo byotuma abantu baja mu ntambara bikebuke impera n'imperuka iki gihugu n'icy'abarundi bose ntibizokwama mwene uko abarundi hazogira igihe bavugatoya
mugambwe tanye rusama mu kamwe na sende DFDD kuba byawe n'umuhari wo rwanya mu ishamba ari wo parupe hutu FNL uburongoye yahoze ari umukuru w'abarwanya ubutegetsi bafashe ibirwanisho yatsinzwe mu matora y'umwaka uheze nk'uko byatangajwe n'umurwiseni utunganya amatora yaronse amajwi 28 munani n'uduce ya 18 ku ijana mu gihe bo bahiganwa ubu ari president Evariste Ndayishimiye yaronse 38 n'ibice 70 ku ijana nawo sentare yubahize bwizwa nshingiro atakuri yamuhaye agatorwa sanu baracemeza ko mu 2020 yebwe ingoma eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.